Mutangazo mu bw'igihugu rero kumenya ukuri no kumwanisha abarundi saga yahwatizabona uvuga kuri korwa byo kumviriza abantu ku mugaragaro bazi canke bafite amakuru ku bwicanyi bw'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri bwahitanye abahutu benshi bizotangurira mu ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'Uburundi. Nata munsi mu rwisaga yahwatanze iryo tangazo rimenyesha ko mu Ruyigi ariho hibonekeje amasura menshi n'abatangabuhamya babonereye kuzobwira icyo bashikirije kurusha mu zindi ntara. Kugira igikorwa agende neza abakomiseri bazumviriza abantu bazoba bava mu bwoko budasa. Mbega hazumvirizwa bande? N'ibihe bifata n'inzego bizisungwa kurusha ibindi. Inyito tuyihabwa na Sekagahanda yicariye mukuru wo mu Gisagara.
Mu Gisagara bwo kumviriza abo byerekeye hamwe n'amasura, twifuza ko hamenyekana ibyatumye ayo mabi akogwa n'uruhara ibisata byabigizemo, ibisata bya leta, abikorera utwabo, igisirikare, igipolisi, inzego z'ubutungane, igisata cy'indero, amabanki, amashyirahamwe akora nk'amabanki, ibimenyeshamakuru, imigambwe, imihari ikomoka mu migambwe, amashengero n'amadini, amashyirahamwe yemewe n'ayatemewe n'amategeko, imigwi y'abantu bagiye hamwe.
Ndayicariye mutwara mu rwego rwo kumwanisha abarundi arahumuriza. Nta muntu n'umwe mbere n'abikekwa ku ibyaha byo kurikiranwa kuri izo ntambwe kubera izo byavuzwe.
Nuko ibyemezo twatororokanije bidashobora gukoreshwa mu kwagiriza abakorewe amabi, amasura cyane abakekwa ko bakoze amabi.
Muri ngingo n'abantu b'imiryango cyangwa amashyirahamwe yafite ibyo avuga bifitanye isano n'imanza zaciwe mu buryo ntarandubuka bazokwakirwa. Mugabo mu Gisagara ushimangira wibutsa abantu ko atabisentare.
Ibishyikirizwa bifitanye isano n'imanza zamaze kuba ntarandubuka nabyo nyine birakirwa kugira bakorewe amabi basubizwe agateka. Umugisederi warahawe n'uburenganzira bwo gushobora gusaba ko imanza zamaze kuba ntarandubuka zisubirwamo. Umugisederi si sentare.
Ingingo kwinjira inyuma y'imyaka ine umugisederi wari umaze gucukura ibinogo rusange byahambwemo abantu bizwe mu rwimo rw'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri rwahitanye abahutu benshi. Amashyirahamwe yaharanira inkewa z'abatutsi yariyamirije iyo ngendo avuga ko ubwicanyi bwahitanye abatutsi bwirengagijwe. Nubakiriko Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga wa Jenoside Canada.
Igice cya Karuzi bubahutse ahantu hari ibiziga ibihumbi n'ibihumbi bakavuga ngo byose nibyo mu gihumbi n'amajana cumi na mirongo irindwi na kabiri, kandi bizwi neza yuko mu mwaka w'igihumbi n'amajana cumi na mirongo icyenda na gatatu intara ya Karuzi ibara ryaguye hari nk'amakomine asigaye atamutuse avugwamo. Ukeneye kwibuka, ukeneye gukora ubutungane, imbere na mbere ubanza kuvuga ukuri atagufata ibiziga by'abatutsi mu byitu by'abahutu canke ukundi. Twe turafise ibyemezo zo mu ntara nk'akarorero Kiremba Kangozi aho mu kinogo kigega gikoreramo ababaji aho bataye abatutsi bishwe mirongo icyenda na gatatu abaciye bategeka abanyagihugu baho yuko bavuga ko arahiciwe yatabwa abahutu mu mirongo icyenda na mirongo irindwi na kabiri.
Ariko muri Tanzania n'ubu bavuga ko bitabateye isoni kuvuga ko ubwimo bw'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri ariho nyabwoko byakorewe abahutu.
Uno munsi tukididinganya turavuga ihonyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi, tukavuga crime contre l'humanité ubwicanyi budasanzwe bwakorewe abahutu bo mu Burundi mu gihugu cyose.
Ibi nka Perezida Ndayishimiye yava muri ubwo bwoko yanarowe mu ishyamba yiteguye gusesera amaraso ntibabihuriza ko n'uwo mu Rwindi.
Hari abacabaza bati none Kotebe yamaze kuvuga ngo by'irindwi na kabiri ngo ni ihonyabwoko ryagiriwe abahutu ko leta atakivuga. Hari abavuga ngo leta avuga n'ingoga uraraba none igihugu cunguka iki. None tuzoza turafata akamanyu maze uburongozi butavuga ngo ko muzaha akamanyu reka oya barafise igikorwa batumwe n'itegeko. Icyo gihe uburongozi bw'igihugu buzoheza rero bwakira icyo cyegeranyo buke bwiga ingene siko gikoze mugu no munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako tuzoruhukira hehe muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere.
Uburundi bufite amoko amwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda ONU yemeje ko cyabayemo jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane. Mu Burundi ho kugeza ubu abatutsi n'abahutu baracyaharira ku buntu bwicanyi bwakorewe ababo bwo kwicwa mu birindiro bitandukanye. Ahanini abahutu basaba ko ubwimo rwahitanye abahutu benshi irindwi na kabiri yego kwitwa ihonyabwoko mu gihe abatutsi bifuza ko ubwicanyi bwayogeje ababo mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na gatatu nyabuna hari bwo bwo kwitwa ihonyabwoko. Ejo bundi wiga neza ijwi rya Amerika.